Bimwe mu bibazo byagiye biragarukwaho cyane n'abarongo bimenyesha makuru muri iyo nama ni ibijyanye no kutaronka amakuru ku ngwano imaze iminsi ibera mu buseruko bwa Congo hagati y'umugwi wa M23 n'abasoda b'ico gihugu. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bashoboye kwitabira iyi nama bavuga ko ababwiye barafata ijambo, bavuze ko bataronka abategetsi bo mu bushikiranganji butandukanye bwegwa n'ibibazo bivuye ku ngaruka z'iyi ngwano kugira ngo bagire ico babivuze. Ko Stanina Hayo arongoye Radio Nderagakura ikukira ubushikiranganje bw'indero yabajije ikibazo cy'ico sense yofasha abamenyesha makuru kugira ngo bashobore gushikira ayo makuru.
Ni problematique pour les médias burundais kuko udafite ressources sûres nazo zigoye kuronka, n'ukuri izo tugora gukora ibiko biraba mu gihugu kibanza umugabo sinzira se n'isuko ari cyo fasha kubatanga ayo makuru.
Uburongo inama nkuru y'igihugu ajejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense Esperance Ndayizeye munyeshu yatanze asa n'uwahagaze ahanini ku kugabisha abazokora amakuru yerekeye iyo ngwano yo mu buseruko bwa Congo.
Gutanga amakuru ku ngwano ikibera mu buseruko bwa Congo ni ukubikora uzi yuko amakuru kuratanga ari amakuru watohoje neza kandi uyagushikirije ari umuntu ataho arengamiye, nk'uko inkuru zose mushikiriza ategerezwa kuba inkuru ataho zengamiye. Hama kandi kubera yuko ikimenyeshamakuru kitaba gifite umuntu cyangwa isaba zo gutohoza ayo makuru, nicyo gituma tuvuga duti gerageze mukore ku neza y'igihugu murimwo kandi mumenye ko inkuru muri ko muratanga ari inkuru iba itohoje.
Nubwo inyishu yatanzwe uko indongozi z'ibimenyeshamakuru zabandanije gusigura ko ibimenyeshamakuru bikorera mu Burundi bikwiye gutanga amakuru ku bwinshi yerekeye iyo ngwano yo mu buseruko bwa Congo, bafatira ko leta yafashe iya mbere mu kurungika abasirikare gufasha Congo muri iyo ngwano kuba uturere turiko tuberamwo ingwano duhana urubibe na tumwe mu turere tw'u Burundi, kandi ingaruka zitandukanye zikaba maze kwibonekeza mu gihugu. Zimwe muri izo ngaruka ni impunzi zirenga 30,000 zimaze kwakirwa mu gihugu hamwe n'urudandazwa njabuka mbibe rwagabanutse ndetse n'ubwo hagati mu gihugu. Uretse n'iyo ngwano, abayobozi b'ibimenyeshamakuru ntibahingeshanije kuguma bagaruka ku ngorane abamenyeshamakuru bama bagize ku bijyanye no kutaronka inkuru zitangwa n'abajeje bisata bitandukanye bya leta. Christian Bigirimana arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru mu kimenyeshamakuru kuruje imbere cigenga gikorera ku mbuga ngurukana bumenye agira ati
ariho abantu babajije mabanga mugabo umengo bobo ntibavyumva yuko gutanga amakuru ari uburenganzira cyangwa kumenyeshwa amakuru ari uburenganzira mu rundi ari wese cyangwa ari n'itegeko ku muntu yaba afite parte du pouvoir. Mukorana gute n'inzego kugira icyo kintu kiyaga kuko mugumye mutubwira muti murasemerera mugabo waduga ugasanga umuntu ntaguhaye uraroze amadone yose wagize equilibre ugasanga wa undi nyine byari bihagaze ko ngo ugende uvugane na nani ngo ugende uvugane n'umuvugizi umuvugizi ngo ugende ngo jewe amakuru ariko ngo uvugana n'ikintu bakaguhana hano arabyo ugaca wandika inkuru zazo uzawumva ngo twarondeye ngo ubigenze ngo turamukene.
Abandi bo mu bimenyeshamakuru byigenga habidoze bavuga ko iyo bariko barondera amakuru rimwe na rimwe batayaronswa kuko badakorera ibimenyeshamakuru bya leta. Hari n'abamenyeshamakuru bavuze ko bimaze gushika bagakubagurwa babizira. Na Deje Zerimana akorera televiziyo Tanganyika yatanze akarero k'ingenewe na mugenzi we bakubiswe n'ibikoresho byabo bikononekara mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze bariko batohoza inkuru y'unyonga ipikipiki yari yakubiswe n'abapolisi muri zone Kanyosha.
Tukiriko turabaza niho twabona abantu badufata batambaye n'impuno mwambaro wakaje badufasha badukubita ngo mwe muri bande muri komura bazi ibintu ngaho batera dukubita bageze turamenyesha makuru batera dukubita baraturura mu ibara bara barakubitagura mwisa ko twa dufiteyo ibikoresho by'akazi baratora apaka yari iriyo turanigana barakwega twagiye turekera ibyuma basi turekera ibyuma barankaguma bakwega tunigana badukubita twa twambara mwambaro wakazi twa dufite n'ibindi bituranga muvuga ngaho carte de presse birangira iyo apareil bakuye ko lense ya
Esperance ndayize yarongoye SNC yishuye kuri ico kibazo avuga ko muri leta atavyo bamenyeshejwe anasaba ko uwo bishikiye akwiye guca bibwira bamwe mu bakozi ba SNC kubijanye n'ico SNC yofasha mu ngorane zo kudashikiriza makuru ku bimenyesha makuru muri rusangi Esperance yishuye asa n'ushira makosa ku bamenyesha makuru ku bwabo bakwiye kumenya uko bigenza
mwebwe mushaka yuko amakuru mu yaronka neza kubura imbere y'umuryango kubura imbere y'umuryango ico cyose cyo tuma umenyesha makuru ataboneka neza cyane bituma umenyesha makuru ataronka inkuru mugerageze mukoreshe gusonera abantu kandi mugerageze mwifate ku buryo uba makuru abona ko muri abantu bisoneye mu nyambaro mu mvugo hama kandi mugerageze iyo muri ko murayaga mwerekane ko muri abantu bo kwizera
ibindi bibazo bitasigaye inyuma nibijanye n'amatora yimirije mu gihugu nk'abamenyesha makuru batarosoma karata y'umwuga ingene bazokora indongozi z'ibimenyesha makuru zasabye kandi ko SNC yotanga amakarata aranga bimenyereza mu mwuga wo kumenyesha makuru hamwe n'abakorera bushake muri uwo mwuga nk'uko biri mu itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru.